umushikiranganji migenderanire y'Uburundi n'amakungu yakuri inkoni ku gishitsi ishamwe mpuza makungu ONI mu nama yamuhuje n'abaserukira ibihugu byabo muri ico gihugu ku mugoroba w'ukuru uyu wa kane I Bujumbura bamwe mu baserukira ivyo bihugu nk'userukira ubumwe bwa Buraya n'abagenzi we babajije aho Uburundi bugeze bunagura imigenderanire n'amakungu ndetse na karere bagira ko bamubaza ko igihugu ciwe citeguriye gukorana n'intumwa idasanzwe ya ONI ijejwe kuraba ingene gateka kazi na muntu kifashe mu Burundi.
Le Burundi a je pense a une invitation ouvert pour tous les rapporteurs et les
Burundi bwarasabwe kenshi n'abahinga bigenga canke imigwi ijerwa gateka kazi na muntu ya ONI canke ayande mashami mpuza makungu kugira ngo bemeregwe kuhakorera no gukora amatoza yigenga ariko ntibigeze bemeregwa mu myaka iheze nta n'umwe mbere arahonyoze kirenge ngaha kandi baba bashajeho n'ibihugu duserukira nico nashaka kubaza ko kumbure kuri uyu aheruka gushyirwaho na ONI ko yoba azemeregwa gukora na neza n'u Burundi agashika ngaha mugice mu bivuze ko murakoze. Mu kwezi kw'icumi guheze niho ishami mpuzamakungu ONI ryahagarika umugwi w'abahinga batatu bari bamaze imyaka itanu bakora amatohoza ku Burundi. Uwo mugwi warurongowe n'umunyasenegal Dudu Diene. Abagize akanama ka ONI kajejwe umutekano n'akajejwe agateka kazi na muntu baciye basubiriza uwo mugwi n'umuhinga yigenga yiswe rapporteur special sur Burundi. Leta y'u Burundi ibicishije ku mushikiranganji w'imigenderanire Albert Shingiro yatangaje ko iyo ntumwa idahawe ikaze muri ico gihugu.
Vous savez le contexte dans lequel ce rapporteur spécial a été approuvé. Donc so contexte
katumaze kandi nimwirengagize inye no muhinga yigenga yatowe bituma n'ugendo gwiwe atagutuzo kwemera ko arugira ngaha mu Burundi kuko yashizweho ku nguvu kandi twebwe dufashijwe n'ibindi bihugu bya Afrika twari twamwiyamirije n'ukuri ntitumushaka na gato ariko tuguma tuvugana na ONI cyangwa abandi bose babyifuza ku byerekeye agateka kazi na muntu bice ndetse no mu w'igihugu cacu ujeje agateka kazi na muntu kandi murabona ko n'umukuru w'igihugu cacu Ndayishimiye yashize imbere guteza imbere icyo gisata imigenderanizo ca handi atari kuri muhinga
nasiyono la coopération va continuer à d'autres niveaux.
Shingiro asigura ko ubu agateka kazi na muntu kifashe neza kandi ko iyo ntumwa atakamaro ifite iyo Burundi. Amwe mu mashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu yagize icyo abivuga ko Gerard Hakizimana akoresha mu Foricone F yegereye ubutegetsi ashigikiye Shingiro.
Aho byaboneka ko amareta amwamwe akoresha igihagararo cyayo yagombye by'ukuri kwinjira muri demokarasi y'igihugu na cyane cyane mu kugomba kuzibya cyangwa kugomba kwerekana ko ibintu bitake biragenda mbere tukabona aho gusaba ko n'ujya muri rapporteur special yagenywe ko adakenewe duko kirimo amashyamba yigenga n'umutemerwa gukora ku mugaragaro igihugu kirimo imigwi itandukanye amaradiyo igihugu kirimo ibigo bihamye agataka kazi na muntu nka sendash mu duti kitina stati a biraboneka kujya mu muntu atakinini yoza gufasha mu Burundi uno munsi makungu nahinduka ijisho abone ko abarundi bari kwaritunganiza igihugu
nawe biruko ayandi maraporo yerekana ko abantu benshi bagitogwa ibiziga abandi bakaburirwa irengero ansene niko yagize atwara ishami ry'igiteka rikunda gukora ivyo vyegeranyo byanakoreshejwe ndetse n'igisata ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kijeje migenderanire muri raporo iheruka
kuva iyo leta irongowe na nyakubahwa Evariste Ndayishimiye igiyeho ayo mabi atahagaze aha muri iteka tugafatira ku bihoro dufise aho abantu bashika amajana 8 bamaze kwicwa abashika 88 nabo baragiruzwa icyabuze amahoro Burundi ni kudahana rero kuri leta y'u Burundi n'amashini mugabo ku miryango yahekuwe imiryango yanyururizwa ababo bahohotewe gushika bacika ibimuga na magira
imigenderanire umushikiranganji ajejwe ico gisata mu Burundi yari yatumye ko abaserukira ibihugu byabo ngo banagure niyo tosekaye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 inyuma y'intureka zatewe no gushaka kwitoza mu kindi kiringo kuri nyakwigendera perezida Petero Nkurunziza. Izo mpande zose zirahuriza ko intambwe imaze guterwa na leta nshasha ya perezida Evariste Ndayishimiye ari nziza mu byerekeye imigenderanire ndetse ko ariyo gushigikira. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.